iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda kuva kuri uyu wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira COVID-19 abantu bari mu kigero cy'imyaka 12 kugera kuri 18.
Wangwa amashuri azakorana n'ababyeyi n'inzego z'ubuzima, ababyeyi batanga uburenganzira bwo gukingira abana bamara kubutanga abana.
Lieutenant Colonel Dr. Tarsis Mpunga, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuzima rusange muri Minisiteri y'ubuzima. Beatrice Nyamoya, umwe mu bagore b'impirimbanyi mu guharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi, afungiwe ahantu hatazwi kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize,
aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye, harimwo kunyuruzwa amazima yonko canke kwicwa unyamaswa izuba riva.
Immaculée Hunja uyobora urugaga rw'abakobwa n'abagore baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Wiriwe Venise. Muri Afrika turahera muri Kenya. Mushikiranganji wa magara y'abantu muri Kenya yatangaje ko umuntu wese atazoba aricandagisha incancu zose zisabwa za COVID-19 gushika ku itariki ya 12 z'ukwezi kw'12 nyene, azobuzwa kwinjira mu biro bya leta gusaba ica keneye. Ibindi azobuzwa ni kujya hakoranira abantu benshi, kwinjira muri parke, mu mahoteli, mu mazu y'uburiro n'ay'ubunywero. Leta ya Kenya ivuga ko iyi ngingo itumbereye ko igihugu gishika kwihangiro cyihaye cyo gucandaga imiliyoni 10 z'abantu gushika mu mpera z'uyu mwaka. Izi ngingo nshyashya zitangajwe mu gihe Kenya igiye kwinjira mu bihe abafata ingendo z'iminsi mikuru yo kurangiza umwaka hamwe n'amakoraniro y'abantu benshi biyongera. Leta ifite ubwoba ko abandura bashobora kongera kwiyongera nkuko biriko biribonekeza mu bihugu bitari bike byo ku mugabane wa Buraya. Kuvyerekeye umugabane nyene, Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere yacigabisha Abanyamerika kwirinda gufata ingendo mu Budagi no muri Denmark kubera COVID-19 yongeye kugwirirana. Muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kuja imbere ingabo ziwe ku rugamba barimwo wo kugwanya abaroberi. Ni mu gihe intambara imaze umwaka iriko yegereza ku mugwa mukuru Addis Ababa. Ubutumwa yashikirije ku rubuga Twitter, Abiy Ahmed yarongeye asaba abiyumvira ko ari abana b'igihugu guhaguruka bakagwanira igihugu kuva ejo ku wa mbere nyene. Ibi Abiy Ahmed yabivuze mu gihe abaroberi bo mu muhari TPLF babandanya berekeza ku mugwa mukuru Addis Ababa, aho bivugira ko bagenzura igisagara cha Shewa Robit kiri ku birometero 220 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi abategetsi ba Sudani bararekuye abategetsi ba sivile bari bafunzwe kuva haba kudeta yo mu kwezi guheze. Ibi byavuzwe ejo ku munsi wa mbere n'umwe mu barekuwe. Byakozwe mu twigoro two gusubiza ubutegetsi mfata kibanza mu minwe y'abasivile kugira bugane bwinjiza igihugu muri demokarasi. Ejo ku munsi wa mbere 12/17 mu bahoze muri leta yakuwe ya Hamdok barimwo umushikiranganji w'imigenduranire n'andi makungu Mariam Al-Mahdi batangaje ko batanze imihoho banse gukorana n'abakoze kudeta. Muyavugwa mu yandi makungu ku mugabane wa Buraya, abantu hafi 3,000 barategetswe kuguma biyugaraniye mu mazu yabo mu izinga ry'Ubutaliyano yitwa La Palma ejo ku munsi wa mbere, aho ikirunga cazukurutse kiriko cerekeza kija mu ibahari Atlantike. Bagabishwa ko ivyuka vyacu bishobora kubononera amagara. Indege zose zaba iziva canke zija ku kibuga c'indege c'iryo zinga rya La Palma zarahagaritswe ejo ku munsi wa mbere ku munsi ugira gatatu kubera ico kirunga. Ikirunga casambuye amashure amasengero, ibitaro hamwe n'imivo icamwo amazi yo kuvomera ibitoki, igisata cyahora gitanga ubuzi bwinshi ku banyagihugu, eka n'amazu atari make yarasenyutse. Ubutegetsi bugereranya ko ibyononikaye bishika hafi umuriyaridi w'amadolari. Hano muri Leta Zunze za Amerika yarafashe ingingo ku ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu ISIS Khorasan ukorera muri Afghanistan. Amerika yafatiye ibihano bamwe mu bategetsi wo muhari hamwe n'umugwizatunga akomeye atanga amafaranga afasha mu kwinjiza abagwanyi b'abanyamahanga muri uyo muhari. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu muri Amerika ejo kuwa mbere bwashize abategetsi b'umuhari w'iterabwoba ISIS Khorasan aribo Sanaula Gafari, Sultan Aziz Azam na Maulawi Rajab mu mugwi w'abantu badasanzwe mu iterabwoba mpuzamakungu. Ibihano ni ukubabuza hamwe n'abo bakorana gushikira amafaranga n'amatungo yabo afise aho ahurira n'uburyo mpuzamakungu bwo guhanahana amakuru bwa Amerika. Umudiplomati mukuru wa ONU muri Afghanistan yaragabishije mu ndwi iheze ko umuhari w'iterabwoba ISIS Khorasan usa n'uri mu ntara nka zose za Afghanistan kandi uriko uragwiza abanywanyi.
Urakoze ya Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika mvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo kama na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda kuva kuri wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira COVID-19 abana bari mu kigero cy'imyaka 12 kugera ku 18. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yari mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kuri groupe scolaire Kagugu. Asumta Kaboyi wirweho
Nirewe neza Venuste.
None iyo gahunda yo gukingira abanyeshuri aho ngaho uri kuri groupe scolaire Kagugu yatangiye?
Ndi hano kuri groupe scolaire watangiye urusaku rwumva rw'abanyeshuri n'urw'abana batoye barimo kwikinira, ariko bageze mu mwaka wa gatanu wa gatandatu primaire bo binjiye muri sale nini aho barimo gufata urukingo. Abambere batangiye gusa urasanga bamwe bafite ubwoba bwinshi ku buryo bagenda baseta ibirenge bavuga bati abo twaganiriye bati twabonye bafite ibishinge binini bira bishinge se byagera mu muntu, ariko nanone kuko iwabo bafite ikintu babasobanuriye iby'uru rukingo bakagira aho bagatinyuka bakinjira.
Birumvikana ko bamwe bafite ubwo, ariko se abo bashoboye kuganira nabo wasangaga babyitabiriye bashaka rwose kwitabira icyo gikorwa nta gahato
ni barinjira kuko bagenda akabona nubwo icyo gishinge avuga ko agitinye, ariko yabona mugenzi wagitewe nawe akavuga ati reka ngende. Ariko birumvikana imyaka 12 n'imyaka mikeya hari abafite ubwoba bwinshi, bigaragara ko bafite ubwoba ariko babona bagenzi babo babateye, yewe ugasanga agiye no kurira ariko agacishamo akihangana kuko abona ishuri ryose rimureba.
Umaze kuganira n'umwe mu banyeshuri biteguye gufata urukingo Byiringiro Jonathan, reka twumve uko yiteguye gukingirwa
uru rukingo. Ndarwiteguye kuko hari byinshi rizaturinda, byinshi ni ukwandura COVID kuko turi benshi cyane n'ahantu twese tugenda dukoranaho. Uru rukingo ni rwiza cyane.
Jonathan, ndagira ngo nkubaze, mu rugo babasabye uruhushya ko ugomba kwikingiza, waje babizi?
Ejo naje nabizi, ariko badusaba gutanga igikeri cyo kugura urupapuro twuzuza, ndagitanga ariko nashyire mugoroba nababwiye, ngo barabyishimiye cyane bose babikunze
ngibyo rero hari abana bamwe babanje gutinya ariko urumva ko uyu nguyu yamaze gutinyuka akabagiye no kwikingiza nabandi nabandi bose barimo kugenda batonda umurongo bajya gufata urwo rukingo
ahandi mu mujyi wa Kigali naho iyo gahunda yatangiye
ahandi nagiye mu bigo by'amashuri bigeze kuri bitatu bari bataratangira ariko ubona ibigo byiteguye bategereje gusa abaganga baza kubafasha muri iki gikorwa ntabwo henshi baratangira nk'akagugu muri Gasabo ndibaza niho nabwo ngo hambere hatangiye ahandi henshi ntabwo baratangira
Asumta Kabuyi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika kuri Groupe Scolaire Kagugu mu mujyi wa Kigali ndagushimiye cyane kandi ugira umushe mwiza
urakoze cyane Venusi
Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima Lieutenant Colonel Dr. Tarcis Mpunga yabwiye Ijwi ry'Amerika uko iyo gahunda yateguwe aravugana na mugenzi wacu Tim Harris Shimwe.
Wa mashuri azakorana n'ababyeyi n'inzego z'ubuzima ababyeyi batanga uburenganzira bwo gukingira abana bamara kubutanga abana bakingira.
Hari aho mushishikariza ababyeyi ko bagomba kwihutira iyi gahunda nta mpungenge mufite z'uko umubyeyi nawe ubwe wenda utarigeze abona urukingo cyangwa se yarabonye doze ya mbere atabonye kabiri ashobora kuzaseta ibirenge ashishikariza umwana gufata urukingo
ariko niba mwabiri yagiye neza bavuze kwigaho nizatangira mu mujyi wa Kigali kandi mu mujyi wa Kigali 98% yose aragomba gukingira gukingirwa n'ubwo akabiri bamaze kurubona bari mu kiciro cya myaka 18 kuzamura mu ntara nabo hariho gahunda yo gukingira buryo bwihuse nayo tuteganya ko mu kwezi kwa 12 bashobora kuba bakigeze gishimishije ubwo naho bizagenda bigerayo na waho kuba bamaze gukingwa kuko hariho kampeni gukorwa yo gukingira abantu benshi kuma rero ntacyo bizatwara kandi kuko n'ingingo ikoresha ziratandukanye ku bana no ku bantu bakuru ntabwo bizagira impungenge icyo dukangurira ababyeyi ni uko bafasha abana babo gukingiza kugira ngo nabo babarinde icyo nongera ni uko nta mwana uzakingirwa umubyeyi atanze ubwo burenganzira byo byumvira
muri kubaha izi nkingo uvuze ko inkingo z'abana n'iz'abakuru zitandukanye n'iz'abantu bakuru
ntabwo zitandukanye kuko mutere ni ukuvuga ngo abantu bakuru dufite inkingo z'ubwoko bwinshi dukoresha ariko kuba tuzakoresha inkingo za Pfizer
u Rwanda ruri mu bihugu kugeza ubu ngubu byakajije ingamba cyane muri icya gihe virusi ya corona yari imeze nabi ndetse rukanakangurira abaturage barwo gufata inkingo urebye mu mibare mufite wenda ukagereranya u Rwanda n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri Afurika muri rusange muhagaze gute
imibare y'ibindi bihugu bamaze gukingirwa ntabwo nyitekano kanya ariko ikibazo cyo nuko twese twirebera ku gipimo umuryango w'abibumbye ibihugu bigize bemejwe kuzagera kugira ngo bagere ku kigero cyo kurinda abaturage babyo tutanduteganya ko nibura uyu mwaka warangiye abantu bamaze kugera kuri 30% by'abaturage babo bakingiye azofu nawe twategereza kuri 22 birumvikana ko mu kwezi kwa 12 dukurikije inkingo dufite niyo turi kuzitanga tuba twageze ku cyo kigereranyo turabona ko kirenza avuga ko undi target ni uko umwaka utaha twabonye kugera kuri 60% cyangwa 70% nibura abashoboye kubigeraho hakiri kare mu kwa 6/2020 twebwe nk'u Rwanda nkurikije aho tugeze dukingira cyane cyane ko n'icyiciro cy'abana tugiye gutangira kubakingira ari bo bubege bari basigaye benshi ntashidikanya ko tuzagera kuri uwo muhigo mbere ya kwa gatatu mwaka utaha ni ikimenyetso cyiza rero ariko ntekereza ko ibihugu byinshi byo muri Afurika ntabwo birajya ku rwego barabusanga gukingira bibagora kubera ubunini bw'ibihugu byabo cyangwa se n'ubwitabire bwabo cyangwa n'imbaraga zirimo wenda umuntu yazareba mu mibare mu gihe kiri imbere ko bizaba bihagaze mu kwezi kwa 12
iyo mibare mu mpaye niyo abaturage bahawe urukingo rwa mbere cyangwa n'izombi
2022 bahawe zombi bahawe rumwe bararenga 45
none mutangira mwambwiye ko
mu mpera z'ukwezi kwa 12 zatugeze nyimara ngo yavuze atuye kuri 40% ko abose azamaze kongera ikintu kwa kabiri
mutangira mwambwiye ko gahunda yo gukingira abana izatangira ejo muzabasanga ku mashuri ababa ku mashuri badataha mu ngo zabo ubwo ababyeyi babo bazabamenyesha gute iyo gahunda ihari
ubusanzwe amashuri bafite uburyo bakomunikana n'abavugana n'ababyeyi b'abana bashobora kohereza content form ababyeyi bakayisinyira bakayigarura ku ishuri ariko hari n'abo bakoresheje inama z'ababyeyi bashobora kohereza imeri nubwo bashobora gukoresha ubundi buryo bakoresha kose na benshi bigaba bataha kandi numva ntabwo ari hamwe ko bazakingirwa ejo bose igikorwa gitangiye kizagira igihe kirangirira twifuza ko abana bose bajya mu kiruhuko bakingirwa
Nyakubwa ministri hari ikindi kintu mwifuza ko abaturage bamenya mbere yuko wenda mbarika mukajya muri gahunda zanyu?
Kuko
gahunda y'ingirango ya covid abanyarwanda bamaze kwimenya babanye nayo barakuzi amaze kwinda turakuzi barakwinkinga barakazi abazi kingi babazi hawe bamaze kubona kamaro kayo kandi abarwaye mu tatu bavuragamo emeza covid ntabakirimo abakesha n'umwe mu byumwe bibiri akamaro ko gukingira karahari rero nibaza ko icyo tubasaba nuko batwafasha abana kugira ngo bahubwe uburenganzira kwitwa n'ibikenewe muri iyi minsi hanyuma dukomeze duhangane na covid ku buryo nibura ubuzima bushobora gukora neza nta mpungenge.
Lieutenant Colonel Dr. Tarcisse Mpunga umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuzima rusange ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Washington ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi kuva kuri uyu wa kabiri kugeza ku wa gatandatu hatangiye imurika ry'ibihangano by'urubyiruko n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo muri iyo foire izitabirwa n'abategetsi bakuru ba leta ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Urubyiruko ruzagaragaza ko rushobora kwihangira imirimo rukiteza imbere izasozwa ku wa gatandatu na president wa Repubulika Evariste Ndayishimiye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wongereye igihe cy'ibihano wafatiye bamwe mu bayobozi bakuru b'u Burundi kuva mu mwaka 2015. Abo barimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Burundi Gervais Ndirakubuca, inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Ikiringo cy'ibyo bihano cyongerejwe kwa 18 ukwezi kwa 10 guheze nk'uko itangazo rigufi ku bijanye navyo riri ku rubuga rw'inama y'umuryango w'umwe bwa Burayi rivyerekana. Itangazo bihugu 27 bigize ishirahamwe rya Burayi ryasohoye rivuga ko ibihano biri mu ngiro kugeza kwa 31 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022. Ibihano byongerejwe ikiringo byari byafashwe mu kwezi kwa 10 2015. Vyerekeye Godefroid Bizimana, umuhanuzi ajejwe ingendo z'akazi mu biro kwa President Ndayishimiye, ico gihe yacegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi. Wakabiri yafatiwe ibihano n'ishirahamwe rya Burayan Gervais Ndirakubuca batazizanda kugarika. Umushikiranganji yajeje intwaro yo hagati n'umutekano. Mu 2015 yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa President Pierre Nkurunziza ajejwe ibibazo vy'igipolisi. Ubwira gatatu n'umukozi w'ibiro vy'iperereza ry'u Burundi yitwa Matthias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu. Uwa nyuma kuri urwo rutonde rw'umwe bwa Buraya ni General Leonard Ngendakumana yahoze ajejwe ibijanye n'ingendo z'akazi mu biro kwa President Pierre Nkurunziza, akaba yanajejwe amabanga akomeye mu iperereza arimo kuba umuhanuzi mwishikira. Ibihano vyerekeye abagabo bane biri muri ibi bikurikira: nta ngendo bazosubira kugira mu bihugu bigize uwo muryango kandi n'ubutunzi bwabo bafiteyo barabufatiwe. Mu ntango za bino bihano no mu mwaka uheze itangazo ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya ryavuze ko ivyaha bagirizwa bigizwe no guhohotera kiremwa muntu, gukoresha inguvu, guhamagarira abantu gukoresha igikenye, ivyaha bikabije bihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ibi bihano naho bigumijweho Amerika yakuye ku Burundi n'abategetsi babwo bihano yari yabafatiye mu kwa 11 2015 hari mu ngingo ya President Joe Biden yo kuwa kane uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yatwishuye muri make ko atacyo yoshikiriza kubera ingingo leta itarayibona. Ariko kuwa gatanu mu ijoro wa leta, Prosper Ntarwamiye yahamagariye ubumwe bwa Buraya gufuta ibihano bwafatiye leta y'u Burundi kuva mu ntango z'ihumbi 2016 hari mu itangazo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Leta y'u Burundi iboneyeho akaryo ko gusaba ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya ko byofatira kuri ako karoro keza ka leta zunze ubumwe za Amerika zerekanye, bigatera intambwe navyo nyene bigahagarika ingingo z'agahotoro byafatiye u Burundi.
Asozera indwi yahari umurwanyi ku munsi wa gatandatu muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega vukamwo hagati na hagati, President Ndayishimiye nawe yasubiye kwagirizamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ko atakindi kiraje ishinga atari kuryanisha Abarundi.
Cyo gituma bajya abantu bavuga ngo ndabagira neza bajya nabigirira neza. Iyo harabagira neza botanguye kudufasha gukomeza umutekano, mugaba kubwira ngo bubakire itaro ingwana iri kwiraba. Murabona iyo habaye akantu imiduga iri kw'amadarapo ingene ingana mu 2015 mwarabibonye mu ndwi imwe gusa hari imiduga irega igihumbi yose iri kw'amadarapo kandi banywe igitoro bakongera agahemba. Iyo tugize amagume niho baba banezerewe.
Mu ishyirahamwe ry'igiteka rihanye agateka kazina muntu burikorera hanze y'igihugu bemeza ko bafatiye ku matohoza bakora bamwe mu bafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Buraya bakomeza n'ubu kwikekwa mu byaha bagirijwe kuva mu 2015. Anshar Niko yagize umukuru waryo.
Muri iteka turagira tuti kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye igiyeho ayo mabi atahagaze. Aha muri iteka tugafatira ku bihano dufise, aho abantu bashika 800 bamaze kwicwa, abashika 88 nabo baranyuruzwa kandi ibyo bigakorwa na bamwe muri abo bari barafatiwe ibyo bihano.
Haraheze amezi menshi ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi n'abategetsi bariko baraganira ku kuntu ibihano byafatiwe leta mu ntango z'2016 aho umuryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta byovanwaho. Amasoko kwa juu ya Amerika yasubiye kutwemerera ko naho ibi bihano kugice cy'abantu byagumijweho atankeke ibya leta bizofutwa mu ntango z'umwaka utaha. Eloge urika neza juu ya Amerika.
Tukiri mu Burundi, Beatrice Nyamoya umwe mu bagore b'impirimbanye mu guharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu wafungiye ahantu hatazwi kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize yafatiwe n'igipolisi gishinzwe iperereza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru juu ya Amerika yakuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuga ko umufasoni Beatrice Nyamoya yahagaritswe n'abakozi b'urwego rw'iperereza yororotse indege yari mukuye mu rugendo hanze y'igihugu. Umukozi wo ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yatwiganiye ko abantu batazwi bari bamurindiriye kuva mu gatondo hanyuma bamwinjiza mu modoka rifise ibiyo bitabona ku nguvu ku mugoroba wo ku wa gatandatu ashitse. Ayo makuru abandanya avuga ko igipolisi cyaciye kija gusaka ku rugiwe kiyakura impapuro hamwe n'imashini nyabwonko ordinateur. Umuryango wiwe wemeza ko wagiye kumenya ko wabo yafashwe n'inzego zizwi kuri uyu wa Mungu. Aho niho bagenzi we baharanira gateka kazi na muntu nk'umuhari w'abakenyezi waranira amahoro n'umutekano ufitiye amakenga. Imakire Hunja atwara uwo mugwi kuri mikro yejwe rya Amerika.
Ubu afungiwe muri Service National de Renseignement aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye harimwo kunyuruzwa amazima yonko canke kwicwa bunyamaswa izuba riva. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ukaba usaba bishimitse inzego zose zijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu ubutungane n'umutekano mu gihugu ko vyozokora uko bishoboka kose zikubahiriza amategeko y'igihugu gukingira ubuzima n'iteka rya Beatrice Nyamoya. N'umukenyezi w'inararibonye mu mboneza zifise uruhara runini mu bikorwa byo guharanira agateka kazi na muntu na cyane cyane abakabakenyezi n'abigeme bantawo nikora mu gihugu eka no mu karere ka East Africa.
Igipolisi ntaco kirashikiriza ku mvo zo bazatumye uwo mukenyezi azwi cyane mu guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabakenyezi afatwa. Icyo bikoze umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH wemeje ko uri kurakurikirana hagufi iyo dosiye. Sixte Vinyene Muraba yabibwiye bamenyesha makuru y'i Bujumbura.
Turabizi ko bamuhagaritse kandi umuryango we nibo wari waduhamagaye batubwira, hanyuma natwe turagira amatohoza yacu. Turamenya yuko ahubwo umuryango wari wamenyeshejwe abamuhagaritse kandi ko bamuhagaritse ku mva z'amatohoza. Mu bisanzwe umuntu wese iyo polisi canke ubutungane bafise icyo bakeneye kumubaza barafise ububasha bwo kumuhagarika bakamubaza icyo kintu. Nibaza ko rero twese dufise amategeko amwe atugenga, nta muntu n'umwe atashobora kubazwa n'inzego z'igihugu mu gihe bafise icyo bakeneye kumubaza. Twebwe dusanzwe twarabivuze, twarafukanywe n'umuryango, hama turababwira tuti twebwe ku byo batubwiye bahari kwakorwa amatohoza kandi ise UNIDH ntishobora guhagarika amatohoza. Umwenegihugu wese mu gihe bafise icyo bakeneye kumubaza barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza.
Beatrice Nyamoya avukana na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD utavuga rumwe na leta. Uyu musaza we ubutungane buheruka kumurungikira umutayi mpuzamakungu wo kumufata bumwagiriza kugira uruhara mu itegwa ry'amagrenade mu gisagara cya Bujumbura mu kwezi kw'icenda guheze. Abaharanira agateka kazi na muntu bikeka ko Beatrice Nyamoya yoba ariko arabazwa ku rugendo yahoramwo ko yoba yarabonanye akanaganira na musaza we François Nyamoya ya ari mu buhungiro hanze y'igihugu. Beatrice Nyamoya ari mu bakenyezi ba mbere batanguje imihari harane gateka k'abagore abagiye yarusha mu biganiro byahagaritse intambara mu Burundi ndetse n'abatanguje ishira hamwe ry'abagore bize iby'amategeko. Aramaze gufungwa akatari gake azira ibikorwa byo guharanira gateka kazi na muntu. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yategetse kuri uyu wa mbere ukumenya politiki Abdul Rashid Hakuzimana afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 33 muri gereza Eric Bagira ubusa yari mu rukiko
Byiburi minota ibarirwa muri 20 niyo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yakoresheje asoma icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Abdul Rashid Hakuzimana ibyaha bya genocide n'ibindi Uregwa yakurikiranye icyemezo bucece ahagaze imbere y'umucamanza. Nyuma yo kwibutsa imigenzekere y'iburanisha riheruka kubaburanye bombi, umucamanza yavuze ko yasuzumye niba uregwa yabafunzwe mu buryo butubahirije amategeko nk'uko yari yabitanzemo inzitizi mu iburanisha riheruka. Bwana Hakuzimana ari kumwe n'umunyamategeko Jean-Félix Rudakemwe umwunganira mu mategeko, bavuze ko umugenzacyaha yamuhamagaje akamumenyesha ibyaha aregwa agahita amufunga atamuhaye umwanya wo kubyisobanuraho. Haba mu mugenzacyaha no mu bushinjacyaha nta na hamwe hagaragara ibisobanuro ku byaha ubushinjacyaha bumurega, n'ibyaha byo guhakana no gupfobya genocide, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha ubushinjacyaha buvuga ko Hakuzimana n'umwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bagahitamo guceceka ashingiye ku mategeko y'imiburanishirize mu manza z'inshinjabyaha umucamanza avuga ko iyo umugenzacyaha akora iperereza ashobora gufata no gufunga ukekwaho ibyaha iyo hari impamvu zikomeye zituma mukekaho ibyo byaha cyangwa se ibyaha akekwaho bihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 2 urukiko ruvuga ko nta makosa yabayeho mu gufata no gufunga Hakuzimana haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ruvuga ko byari mu bubasha bw'izo nzego zombi rukibutsa ko uregwa n'ubwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bakayirengagiza urukiko rukavuga ko nta burenganzira bwa Hakuzimana butubahirijwe kubavuga ko umugenzacyaha yamukoreye icarubozo ryo mu bitekerezo amubwira ko yonse ingenga bitekerezo ya genocide n'andi magambo agamije kumukomeretsa urukiko rwavuze kuretse kubivuga gusa nta kimenyetso bitangira rwashingiraho rwemeza ko byabayeho urukiko rwibutsa ko nyuma yaho ubushinjacyaha bugaragarije impamvu zikomeye kuri buri cyaha bumurega Hakuzimana n'umwunganira mu mategeko banze kwiregura basaba ko yabanza gufungurwa akabasha kwiregura bakavuga ko mu gihe cyose atabashije kwisobanura banura mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha nta naho urukiko rwahera rwemeza izo mpamvu zikomeye urukiko ruvuga ko mu isesengura rwakoze ku magambo yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'inyandiko bamusanganye yagiye yandika bibumba ati impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha bine mu cyemezo cyarwo urukiko narwo ruravuga ko kumufunga mbere y'urubanza mu mizi ari bwo buryo bwiza bwatuma hagarika gukomeza gukora ibyaha birasubiza icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwavugaga ko umunyapolitiki Hakuzimana ibyaha yari yarabigize nk'akamenyero bityo ko kumufunga yaba inzira yo kubihagarika nyuma y'isesengura ry'urukiko rwanzuye ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Hakuzimana abafungiwe muri gereza by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'urubanza mu mizi imbere y'umucamanza Hakuzimana ntacyo yatangaje kuri iki cyemezo gusa ku murongo wa telefone Ijwi rya Amerika ryahamagaye umunyamategeko Jean-Félix Rudakemwe umwunganira mu mategeko atubwira ko azinduka ajya kumureba aho afungiwe akamenya niba bazajurira iki cyemezo amategeko ateganya ko kukijurira bitarenze iminsi 5 nyuma y'icyemezo cy'urukiko urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye kubohesha amapingu Hakuzimana rumworiza imodoka itwara abafungwa mbere yo kuyinjiramo Hakuzimana yabanje gusuhuza umugore n'abana ahayumvikanye abwira abana bati muhumure kandi mwihangane nzagaruka vuba umushinjacyaha areguye umunyapolitiki ibyaha bine byo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha byose bikomoka ku nyandiko n'ibiganiro yagiriye ku miyoboro ya YouTube itandukanye harimo n'uwe yari yarashinze awita Rashid TV si ubwa mbere Hakuzimana afungwa kuko yafunzweho imyaka 8 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda we akavuga ko yazize impamvu za politiki nyuma yo kugaragaza umugambi yarafite gushaka kunga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame uwo yasimbuye ku butegetsi bwa na Pasteri Bizimungu. Yakunze kumvikana mu biganiro akoresha amagambo akomeye kuri YouTube nkaho havuga ko gushaka gutegeka u Rwanda bisa n'ibyahindutse umwaku akarondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka mu bihe bitandukanye ntibabigereho ahubwo ubuzima bwabo bugakomereza mu buroko. Ifungwa ry'uyu mugabo ririyongera ku rya Madame Yvonne Damange ryamugwiza na Bwana Aimable Karasira uzaramba bose mu gihe kitagera ku mwaka. Bose uko ari batatu bahurira ku byaha bya genocide bikomoka ku magambo bavugiye ku miyoboro ya YouTube. Bose kwari batatu kandi nta numwe wemera ibyaha bavuga ko bafunzwe ku mpamvu za politiki. Ahabugira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Aha ni budusoreje aya makuru hamwe na mukubere ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimire mwese kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose yishimbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.